Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Kazi mwese kuri radio yanyu. Ibiganiro dutegura tukabashikiriza duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika igendukizanya y'ikiza cya corona. Kaze mwese. Abagendana ubumuga muri Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo basanzwe bakora ubucuruzi bujabuka imipaka, bavuga ko bafise ibibazo by'ubukene kuva imipaka yugawe kubera ikiza cya corona.
Ushika ubuzima bwacu burabaye nabi cyane. Tubaye nuko nyine turasaba tugenda turutsa turi ngaho tusa tubonye aba ngo hari umugenzi arenganya tubonye agatuhangaga desanga sanfra uko nyine agatufasha.
Uyu ni Mishaki Matenga, umwe mu bagendana ubumuga agira ubucuruzi bwo kujabuka imipaka ya Kongo n'u Burundi. Iyo nkuru hamwe n'izindi zirekeye amagara y'abantu mu karere k'ibiyaga binini harimo n'izivugwa hirya no hino ku isi turazigaruka ko mu kanya ikaze mu biganiro. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, uraho neza?
Urakoze Oriane, ndamusinze baduteze amatwi muri aka kanya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashikirije urwandiko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ko Amerika yatanguye intambuko za mbere zo kuva muri OMS. Amerika nicyo gihugu cya mbere gifashisha OMS uburyo bw'amafaranga menshi ku miliyoni amajyanane z'amadolari buri mwaka. Perezida Trump yashikirije ko OMS itabashije gutangaza kare ku kiza cya corona cyateye isi kandi ko iryo shyirahamwe ryahengamiye cyane ku ruhande rw'Ubushinwa. Umuvugizi wa Guterres Stéphane Dujarric yaremeje kuri wa kabiri ko ONU yaronse urwandiko rwa Trump. Ivavanura bwite rya Amerika muri iryo shyirahamwe rizotangura kujya mu ngiro ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2021. Joe Biden, umudemokrate, azohiganwa na Trump mu matora yo mu kwezi kw'11 yashikirije kuri wa kabiri ko mu gihe yotorwa ikintu cya mbere azokora ari ugusubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe OMS. Abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS nyene bashikirije kuri wa kabiri ko hari byemeza birushiriza kugaragara ko umugera wa corona ushobora gukwirakwira mu kirere. Mukuru wabo bahinga barenga amajana abiri ba OMS Dr. Maria Van Kerkhove yashikirije ko bamaze gusaba iryo shyirahamwe hamwe n'abandi kugira bemeze ko uwo mugera ushobora kuba mu muyaga no kwandukira kurusha uko biri muri iki gihe. Abategetsi ba OMS basaba ko ingingo zo kwikingira zikomezwa cyane cyane kwambara udupfukamunwa no guhana inta cyane cyane mu makoraniro y'ahantu hugaye. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ko icyo kiza kirushiriza kwiyongera kandi kitarashika ku rugero rwa nyuma. Abahinga ba ONU bakora amatohoza bashikirije kuri wa kabiri ko hoba hari ibyaha byo mu ntambara n'ibihohotera ikiremwa muntu byaba byarakozwe mu ntambara yabereye mu ntara ya Idlib mu gihugu cya Siriya. Umugwi wa ONU wigenga ukurikirana ibyaha byakorewe muri Siriya washikirije ko abantu babaye mu mibabaro itagira uko yovugwa mu bitero byakozwe n'inteko za Leta ya Siriya n'abazifashe mu mugongo muri Idlib mu mpera z'umwaka wa 2019. ONU yemeza ko abantu bashika umuliyoni bateshejwe ingo zabo, abasivile barenga 5,000 baricwa muri iyo ntambara ya Idlib yonyene. Intambara muri Siriya imaze guhitana muri rusange abantu barenga 380,000 kuva igitangura mu mwaka w'2011. Ibihugu by'Ubushinwa, Afghanistan na Pakistan bisaba ko inteko mvamakungu zirongoye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva muri Afghanistan kuko zabyiyemereye kugira ntihongere kuvuka imirwi y'iterabwoba. Abashikiranganje b'ibyo bihugu bajejwe imigenderanire n'andi makungu babishikirije kuri wa kabiri. Babishikirije mu gihe Amerika iriko irasaba Leta ya Afghanistan n'abatalibani kunyarutsa kurangiza ihanahana ry'abanyororo kugira ibiganiro nyezina hagati y'izo mpande zibiri birindiriwe igihe kirekire bishobore gutangura. Amasezerano y'amahoro muri Afghanistan niyazotuma inteko zose za Amerika hamwe nabo bafatanije ziva muri icyo gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'2021 nk'uko Amerika n'abatalibani babyemeranije mu kwezi kwa kabiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Mexique Andres Manuel Lopez Obrador arashika hano muri Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu mu biganiro byerekeye urudandaza na Perezida Donald Trump. Uru rugendo rushitse mu bihe Amerika igihanganye n'umugera wa corona kandi yimirije kwinjira mu bihe by'amatora y'umukuru w'igihugu. Rubaye kandi urugendo rwa mbere Lopez Obrador agize mu makungu nyuma y'amezi 18 ashikiriye ubutegetsi. Lopez Obrador yashikirije ko igikuru kimuzanye ari gutanguza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano mashyashya y'ubudandaji muri Amerika ya ruguru yatanguye gushyirwa mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kw'indwi. Aje kandi gushimira Trump kuko yahaye igihugu kiwe ibikoresho byo kurwanya ikiza cya corona.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muzwumvira kuri mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho muzwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri site yacu ya interineti mushobora kuturonga kuri www.radioyacu.voa.com, kuri Facebook no kuri Twitter. Adresi yacu ni VOA Radio Yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyuma ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyuma ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyuma ntara ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere muri Kongo. Abagendana ubumuga muri Uvira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basanzwe bakora ubucuruzi bujabuka imipaka ndetse no gutwara ubucuruzi buva mu gihugu cy'u Burundi buja muri Kongo bavuga ko inyuma y'amezi arengane imipaka ifunzwe kubera virusi ya corona bugarijwe n'ibibazo by'ubukene. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yagendeye bamwe muri bo, tumutega amatwi.
Aba baturage bagendana ubumuga barenga ijana bari basanzwe bakora imirimo yo kwikorera imizigo bakoresheje amakinga yabo, aho bamwe twabasanze muri karitsiye ya Kavivira, abandi mu Gasenga, bamwe bicaye n'abana imbere y'amakinga yabo, abandi nabo bari kwibarabara. Batubwiye ko bugarijwe n'ibibazo by'ubukene byatewe n'uko imipaka yafunzwe kubera virusi ya corona. Meshake Matenga n'umwe mu bagendana ubumuga wo muri Uvira yavanaga imizigo mu gihugu cy'u Burundi akayizana muri Kongo.
Ibibazo tufise twebwe abamugaye abantu bagendana ubumuga baha kubera corona ni ingorane nyinshi cyane kubera umunsi batarugara frontiere twahora tujabukira mu gatumba kuzana amashu, ibitunguru, ibiraya n'ifana. Mwanya ufite amahero kagura akagazi kiyo kifana kaza kugurisha ino muri Kongo havuvira mugabo umunsi barugaye frontiere kushika ubuzima bwacu burabahe nabi cyane. Tubaye uko nyine turasaba tugenda turusa turi ngaho tusa tubonye aba ngo hari umugenzi arenganya tubonye agaduhanga desa nga sanfra uko nyine agatufasha byo nuko mugabo ni ngorane ushike muhira kugira uronge ikiro kimwe kibufu cyangwa butundagara usanga ni ngorane cyane kurara n'inzara. Mbere byari meze neza kubera twaraho tugenda tukazana nguwo bufu nyine hariya mu gatumba tukazana n'ibitunguru n'ibiki ugasanga abagore bacu bakadandaza natwe turadandaza tugacuruza ngigazi mu ifana ugasanga ubuzima bwatubereye neza cyane kandi bigusabiriza ntituhabura dusaba kabisa. Inzara iratwice muhira iratwice twicare muhira tuguma twicara guhera mu gatondo twicara n'abana ntiturasabi ireta natwe itu idufashe baduhe inzira batugure natwe gatonya turya tugenda tuzane injya yuguza kuturabe ko tufasha abana
matabishi cashman nawe ari mu bagendana ubumuga
mu Burundi tukuramu inzoga kane nukujabukana bijya bikombokombo bijya imuzu ikebike kurenganya hajya kuri duhanye nibindi nibindi umunsi usanze na ronsinga ibihumbi bitanu y'amarundi cyangwa ibihumbi munani n'imana yagufashije uronka nk'ibihumbi icumi ubu nayo tukironga kubera umupaka wa bugaye ubu n'akazi tufise kubera njewe na kinga njewe nshobora gukoresha ubutaxi vero cyangwa motare
akabimvira kandi twasanze turi nabo Gustave nawe agendana ubumuga yari asanzwe utwara imizigo ayivana i Burundi afite abana cumi avuga yuko kubera batagikora muri ibi bihe bajya bajya gusabiriza kubera ibibazo baba bafite mu miryango yabo
jo ubu mfite abana icumi babaye nabi kubera ndi hafi y'umupaka kubera nani namenyereye kuba hafi y'umupaka wangumanja bukanzana irengarenga nzana n'amazi n'amavuka mu Burundi bijye byose bigumya biguma bitufasha nga hafi y'umupaka kubera turi hafi y'umupaka wa Gatumba na mukavindi kubera i corona ubu ibindi byose bibaye nabi cyane kubimoga byawe wacu mukavindira turi nabi cyane twicara ndakazi ndafashanya kandi leta igume ture itusukumira irazi kama abantu baguma barajya ariko ndabiryo mukuronga byo kujya mpaka kugendora seba
matata Rubeni n'umuyobozi wagarariye abagendana ubumuga bikorera ibicuruzwa byambukiranye imipaka bigizwe n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa asaba leta ya Kongo kuborohereza bakemera kuzajya bajya kuvana ibiribwa mu gihugu cy'u Burundi nk'uko imodoka izabyemerewe muri ibi bihe imipaka ifunzwe Dorcas Ndamoso ashinzwe imibereho myiza abaturage muri Uvira aganira na Radio Ijwi rya Amerika yatubwiye yuko iki kibazo cy'abagendana ubumuga bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka bakigejeje ku mashyirahamwe atandukanye ariko nta gisubizo barabona usibye yuko hari toni imwe y'umuceri bahawe n'amatorero kugira ngo bafashe aba bagendana ubumuga muri ibi bihe batari gukora kubera virusi ya corona. Vedaste Ngabo ku Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuye.
Ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi HCR muri Uganda rivuga ko impunzi zishika kuri 50 arizo zimaze kwandura virusi ya corona. Izindi mpunzi zigera ku 300 ziherutse kuva muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo ziriko zirapimwa indwara. Inkuru irambuye ni umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi ayidushikiriza.
Umubare w'abantu bamaze kwandura icyorezo cya corona muri Uganda wegereje 1000 nubwo benshi muri aba bavuwe bagakira nuko bagasezerwa mu mavuriro nyamara bamwe muri abo ni impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane zo mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Dunia Aslam Khan ni umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi mu gihugu.
52 refugees were tested positive. Out of the 52 positive cases,
Impunzi 52 nizo zimaze kwandura coronavirus. Ariko amakuru meza nuko kuri abo 52, 47 bo bamaze gukira n'abandi barimo kuvurwa. Inyinshi muri izi mpunzi zikomoka muri Sudani y'Epfo kandi ziri mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu. Igihe bakorewe ibipimo bagafatwamo iyi ndwara bari bari mu kato bivuze ko batashoboye kwanduza abandi mu nkambi. Nyamara iki ntabwo giteye impungenge nyinshi mu mpunzi kuko uretse ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo mu makambi n'ahandi impunzi zituye zirimo kwambara udupfukamunwa hamwe no gukaraba intoki n'impunzi ubwazo zivuga ko zifashe neza mu kwirinda iki cyorezo nubwo zifite ibindi bibazo bikomeye nk'iby'inzara.
Impunzi ntizasigaye nyuma kuko amategeko yose yafashwe n'igihugu n'umukuru w'igihugu cya Uganda yafatiwe bose n'impunzi idasigaye nyuma. Mpereye ku by'amagara turagerageza gukurikiza amategeko twahawe n'igihugu. Icya kabiri naco turagerageza gukurikiza impanuro za government ya Uganda, tugakurikiza impanuro z'abaturongoye mu ma village kandi jembo na yuko ibintu biko biragenda neza.
Umubare munini w'impunzi zanduye coronavirus n'izituruka mu gihugu cya Sudani y'Epfo zituye mu makambi ari majyaruguru y'igihugu. Ako karere niko kavumbuwemo umubare munini w'abanduye mu gihugu kubera umupaka wa Elegu hagati ya Uganda na Sudani y'Epfo ugendwa cyane kandi akaba nariho umubare munini w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka banduye bavumburiwe. muri ako karere n'ubundi ariko ku mupaka wa Uganda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haherutse kwambukira izindi mpunzi z'abakongomani zigera ku 300 ariko ubu zose ziri mu kato.
As you are aware that Uganda temporarily opened its border from 1st of July to 3rd of July.
Ati nk'uko mubizi Uganda yafunguye imipaka by'agateganyo kumara iminsi 3 kugira ngo yemerere impunzi 300 z'abakongomani zari zimaze amezi abiri zigotewe ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi. Izi mpunzi nsha zose ubu ziri mu kato, abashinzwe iby'amagara batangiye kuzikorera ibipimo bya corona kandi ku mpunzi 570 zimaze gupimwa nta nimwe irafatwamo ubwo burwayi. Ariko ibi ntabwo byatuma tudakomeza gushyira ingamba zitandukanye zo kwirinda kugira ngo tube twiteguye neza haramutse habonetse uwanduye.
To be able to deal with any emergency situation.
Imibare mishya y'abanduye iki cyorezo mu gihugu iheruka gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abanduye bamaze kugera ku 953 ariko 743 kuri bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo. Ku bantu basaga 210,000 bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara bijyanye na corona 19. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Leta y'u Rwanda yaratanguye umugambi wo gupima abantu umugera wa corona virus ku bwinshi. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umujyi wa Kigali wahisemo ahantu hatatu barimo gupimira. Aho ni Stade Amahoro Remera, kandi Kigali Nyamirambo no ku ishuri ry'ubumenyingiro rya Kicukiro. Abashinzwe umutekano mu muhanda bahagarikaga umuntu yabagenda n'amaguru, imodoka ndetse na moto, bakabasaba ko bakwipimisha. Uwemeye yahitaga ajyanwa n'abakozi ba RBC bakabanza gufata umwirondoro we na nimero za telefone ye, hanyuma agasobanurirwa uko ibizamini bifatwa. Uwemewe gupimwa bamusabaga kwasama cyane bagafata amacandwe. Uyu musore yari arimo gusobanurirwa uko ibizamini bifatwa, nawe agakurikiza amabwiriza.
Nitwa Hamini Munyaneza.
Wasa musohoro ubirimo. Hano ndi bukozo uraje kumva isa nk'umukoyo gatoya. Ako imana na segonda n'icyo nabwo bikubabaza. Vuga A.
A.
Komeza vuga A.
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 Vuga A.
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 A. A.
Abaje kwipimisha bose babisabwaga na polisi ku mihanda, ariko nabo bakagaragaza ko babishaka. Kubavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ari igikorwa bishimiye.
Nandi kujya ku kazi ariko umupolisi amagaritse ati haza umuganga ushinzwe gupima, aratubwira ati hari igikorwa bari gupima, ati umuntu areba uko ahagaze. Nanjye nk'uko nyobora abaturage mu mudugudu wa Byimana ndavuga ati reka nawe njye kureba uko mpagaze, ku buryo nanjye na mara kubona ibisubizo byiza nkabwira n'abaturage banjye bakaza muri iki gikorwa nabyishimiye. Niyo mpamvu no kukazi nabiretse kujyayo.
Mvuye hano kwa Rwahama nje nshakomeza mu mujyi, mpura n'umupolisi arambwira ati barakariya, mpura n'umukozi wa RBC arambwira ati barimo gupima iki cyorezo turimo, bya nanjye ngombwa mbanze nkareba nanjye ko naba mpagaze. Kwa hari ahantu henshi wenda abantu baba bashyize mu kato ejo bundi bakavayo, situmenya niba wenda wowe yaba yarakize burundu kuko uramutwara ukongera ukamujyana ahandi cyangwa ukava mu karere ukajya mu kandi, cyaba ari ikibazo nanjye nsanze n'abanyifite. Impungenge ziba zihari kubera ko uri mu kazi, ubu ugiye gufata iminsi myinshi utari mu kazi bitewe n'uko waba wanduye.
Umuyobozi wa RBC wari mu bakurikiranye uko iki gikorwa kigenda yabwiye itangazamakuru ko gupima abantu ubasanze aho bari bibafasha gukora ubushakashatsi bubagaragariza uko icyorezo gihagaze. Ni Dr. Nsanzimana Sabe.
Twatangiye igikorwa cyo gupima abantu bari kugiye mu kazi, biraza no gukomeza ku mugoroba n'abari kuva mu kazi. Impamvu twabikoze uku ni ukugira ngo tumenye ishusho y'icyorezo mu buzima abantu baba barimo. Ubusanzwe twajyaga dusanga duhamagara abantu icyiciro runaka tukabapima, ariko kubikora nka gutyo utomboza biguha ishusho y'abantu utagombereye icyiciro runaka. So ni ishusho y'igihugu y'ubuzima bw'abantu muri rusange ushaka kumenya. Turapima abajya mu kazi nimugoroba, tugapima abataha, biraguha ishusho nyine y'abantu uko iyo babyutse bagiye ku kazi n'iyo batashye uko icyorezo cyaba gihagaze.
Ikigo RBC gisobanura ko usibye gupima abantu bagenda mu mujyi wa Kigali mu ntangiriro z'icyumweru gitaha, RBC izatangira no gupima binjira muri uyu mujyi baturutse mu ntara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Dr. Nsanzimana asobanura ko bateganya gupima abantu 200,000 mu mujyi wa Kigali n'abagera ku 300,000 mu bawinjiramo mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gitangaza ko muri iki cyiciro kizasoza gipimye abantu bagera ku 500,000. Umuyobozi wa RBC asobanura ko uwapimwe abona igisubizo cye hifashishijwe telefone ye nyuma y'amasaha 48. RBC igasobanura ko iki gikorwa kizajya kiba buri byumweru bibiri.
Ni igikorwa cyunganira kumenya gusesengura gusobanukirwa n'icyorezo. Tuzajya tubikora buri byumweru bibiri, tubisubiramo tunahindura uburyo tubikora. Biratuma bamenya uko bahagaze, ariko twe biraduha ishusho y'icyorezo muri rusange.
Muri ibi bikorwa byo gupima, umuyobozi wa RBC asobanura ko buri muntu wese upimwe atangaho amafaranga ari hagati y'50,000 kugeza ku 100,000. Kugeza ubu hashingiwe ku byo Minisiteri y'Ubuzima ivuga, irasobanura ko hamaze gufatwa ibipimo 147,404, muri aba hakaba harasanzwemo abantu 142,000 basanganywe virusi ya corona, abagera kuri 480,000 bamaze kuyikira, mu gihe 559 bakirwaye, 3 bamaze gupfa. Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko waraye yitabye Imana ari umusirikare wa RDF w'imyaka 51 wari mu butumwa mu mahanga, ariko Minisiteri ikavuga ko yarasanzwe afite ubundi burwayi. Igihugu yarimo ntabwo cyatangajwe. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi, bamwe mu batunze amamodokari mu gisagara cha Bujumbura barashima indinganizo nshasha z'ikigo Otraco kijejwe gutanga impapuro zemeza ko imodoka zikwije ibyangombwa. Yamara haracari utunenge ku bintu bimwe bimwe birangwa n'icyo kigo. Mugenzi wacu Desire Hatungimana arabitubwira.
Bamwe batunze amamodokari mu gisagara cha Bujumbura na cyane cyane abatunze imodoka zunguruza abantu n'ibintu barashima ko Otraco yahinduye indinganizo kandi kwikoresha uburyo bwa none. Uno mugabo atunze imodokari yunguruza abantu.
Urabona ubunye twahora tuyiriha ku mezi atatu, mugabo ubunye tuzoyiriha ku mezi atandatu. Akarusho karimo cyane kuko urumva bica ucuriha kabiri mu mwaka, kandi urumva kubera ko twahora tuyiriha 20,100 mu mezi atatu, ariko ubunye tukaba tuzoriha 59 mu mezi atandatu. Ndumva harimo akarusho naho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye. Niyo umaze kuriha naho iyo dokumenti yasigaye yo bakurindirije kubera amakarata yasoba warihiye kubo yafise umuroraje ntakuvugisha.
Naho hari abashimira indinganizo nshasha y'icyo kigo, amahinyo ntabuze nk'uko bivugwa n'abatunze amamodokari. Kubona icyo kibanza gisuzumirwamo amamodokari ari kimwe, unakavuga ko batonda ari benshi, agasaba ko uhogira igihindutse.
Gusa nuko usanga dutonda yo turi benshi, gusa icyo bari bakwiye kudufasha, bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute.
Hari yandi mahinyu abatunze imodokari bagiriza ikigo cya Otraco, nuko gikwega amaguru mu kubaronsa icyo cyemezo. Akavuga ko bama bagiraniye ingorane n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara, iyo ikiringo cy'agapapuro mfata kibanza bahabwa carangiye.
Novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinini nya kiduhoboye amaboko mu gongo, ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha. Kaya agapapuro baguha ukamara 7 jours, iyo rero 7 jours zibaye expire zibaye guhera, ugahura no mu polisi mu ibaranda cumusiguri akubwira ngo zana wagenda hariya ngo nituraheza, umva ico kintu botegeza kuciga bakakiraba. Umva muri ico gihe rero je nibaze uko bogerageza bakaraba ngene nabo bogahinyanyura. Iyo umuntu agiye kuyirondera bakaguha batakaguhaye nawe izo 7 jours ubiye kukaronda rero gushika ukaro.
Irifo ko bari bakwiye kugira ngo uwo munsi nyene basi uwo munsi nyene bwo kwashikire ucura rugiye ijanye.
Ubuyobozi fata kibanza bwa Otraco buratahura imyidogo y'abatunze imodokari. Umuyobozi mukuru w'ifata kibanza bwa Otraco akavuga ko ubu abanywanyi boroherezwa iyo bituye iyo shira hamwe.
Iyo ngorane turamaze kuyibona, abanywanyi ba Otraco bamaze kuza kubivuga ngaha. Twebwe icyo dukora ubwa mbere je tubanza kongerereza ikiringo ako kajya karesi baba bahaye kamara. Ariko rero uretse kubongera icyo kiringo, tuko turakora ibishoboka byose kugira ngo izo ngorane z'uko kajya karesi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira. Twarashije gukura mu nzira ikibazo cy'ikihari cy'uko bwamere twasaba bene imiduga ko bishikira ngaha kubera ikibazo cy'amafroze cyabaye cinshi icyo twa turakibangira ko ubu umuntu atari hafi ashobora kurungika umuntu akamutorera impapuro z'umuduga canke akanamurungika imodoka kuza kurondera izo mpapuro z'umuduga.
Mumfonda Ngijimana asanzwe ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'abakozi muri iryo shyirahamwe asigura ko kubona ibyo byemezo biteba kuboneka ari ikibazo cy'ubuhinga kandi kiko kiratorega umuti
kubera isisito turakoresha nishasha abakozi ntibaragera ku rwego tuvuga tuti barayimetriza turacyafise rero ibyo kumenyera ariko twibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere. Uretse ivyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato byateje cyane ubu ibishasha byo biranyaruka. Twifuza rero yuko twoshika ku kwego kuko noneho umuntu wanyu bitabangombwa ko agaruka ko muri iyo minsi twamuhaye kandi ihera twamuhaye icyangombwa ciwe yaje kurondera nico kivuzo nibyo tubo turakora tuko takoresha byose kugira ngo ibyano bose bahari inzitizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umara kajya karesi ziveho zose.
Ubuyobozi bw'ikigo cya Otraco bugatera kama igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu barabara kuraba neza kugura urupapuro mfata kibanza bwongerejwe ikiringo gutanga icyemezo gishasha cerekana ko imodokari ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none byatanguye mu kwezi kwa 12 mwaka uheze 2019 aho hambere uwutwaye imodokari yiwe ihejeje gusuzumwa yatahukana icyo cyemezo cyitwa control technique. Ubu abaronkejwe urupapuro vyihuta bavuga ko barindira iminsi ndwi.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze amateka uyu munsi mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana arabidushikiriza.
Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 7 umwaka w'1949 leta ya Afrika y'Epfo yemeje itegeko ribuza abazungu gushyingiranwa cyangwa se gukundana n'umuntu uwo ari we wese badahuje ubwoko. Umushinga w'iryo tegeko wari watanzwe na leta y'agashaka buhaki yagenzeraga ku matwara y'irunda koko mu rwego rwo gushimangira gahunda yayo yo gutandukanya abantu. Kuva icyo gihe abaturage ba Afrika y'Epfo basabye kwiyandikisha bakavuga ingeri y'ubwoko barimo muri bune bwemejwe n'itegeko rigenga ibarwa ry'abaturage ryo mu mwaka w'1950 hakaba hari abazungu, ibyotara, abahinde n'abirabura bikaba rero byari bibujijwe gushakana hagati yabo. Iryo tegeko rimaze gutorwa abantu benshi batawe muri yombi baregwa kuba batararikurikije. Iryo tegeko kandi ryasesaga amasezerano y'Abanyafurika y'Epfo badahuje ubwoko bari barashakanye bari mu mahanga ryavuyeho mu mwaka w'1985 risimbuzwa irindi ryemera ko abantu badahuje ubwoko bashobora gukundana no kubana.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. N'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Aho ni naho turangirije amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Turashimiye Mukubiri ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru tubashikirije. Kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza no kubandanya kumviriza Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika. yabaye isubizo cyacu.